Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri yobora kwisi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse yacu ya Instagram YouTube na Facebook ni vewa radio yacu ikiganiro ni muri sanga ikaze mwebwe mwese miko muratwumva kuri micro muri studio y'indwi muri kumena Jewe Diana ninahazwe nakibateguriye nkabangiye kukibashikiriza
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa gatanu windwi iza hazwa igenekerezo rya 11 z'uku kwezi kwa gatatu turimo mu gihugu cy'u Burundi abagendesha makinga amapikipiki utumodoka kinga duto duto tuzwi ku izina rya tukutuku canke bajaji hari ibibanza bitandukanye batazwa bemerewe gukoreramo mu gisagara ca Bujumbura ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi mu Burundi bwafashe ingingo busigura ko ari mu ntumbero yo kugabanya amasanganya menshi aterwa n'abagendesha ivyo vyuma ku ruhande rw'amashirahamwe ahurikiyemwo abegwa n'ino ngingo bemeza ko izogira ingaruka kubahora babikorera ko kubakoresha ivyo vyuma mu kwiyunguruza vy'umwihariko ariko bikagira uruhombo ku bakoresha ivyo vyuma bitandukanye amakinga amamoto n'amatukutuku kugira ngo bashobore kubaho Umuvugizi wa polisi y'u Burundi Désiré Nduwimana turacamurindiriye kuri telefone yari yatwemereye ko aza kubana natwe kugira ngo ashobore kwishura ibazo bitandukanye ariko ku murongo we wa telefone ntituriko turamutora mukurindira ko aza akanyanigwawe mwiyumvira iki kuri no ngingo ivyo bibanza bitandukanye abatwara amapikipiki batemerewe gushika ko mu gisagara ca Bujumbura agahombo bizotera nakahe igikwiye gukorwa nicahe mbeho ho kubavuga ko abatwara ivyo vyuma bitandukanye hari gihe usanga babitwara batararonkeje ivyangombwa bikwiye ikosa ryo tabwa kuri nde canke ababikora bakaribikosora gute mukurindira umuvugizi wa polisi y'u Burundi yemeye ko tuza kubana tagihindutse turabandanya tubaha akanya mwebwe mutubwire ico mwiyumvira kuri no ngingo twari gushima guhamagara n'abaserukira abagendesha ivyo vyuma ariko kwera ko uwo mvugizi yari yadusavye ko yipfuza ko atanga umuco yishura ibazo by'abakunzi b'ijuru rya Amerika atari kumwe n'abatandukanye nico gituma tutashoboye kubarondera mukurindira rero ntakundi tube turakira ivyumviro vya mwebwe mwatwandikiye muri ahatandukanye kugira ngo mushobore kutubwira ico mwiyumvira kuri iyo ngingo atagihindutse n'ingingo izotangura kuja mu ngiro kwa gatanu windwi iza turi kumwe na Artemo ariko ku murongo wa telefone Artemo ikaze ku ijwi rya Amerika turi kumwe n'uwuserukira utwara utumodoka twunguruza abantu tukutuku ikaze ku ijwi rya Amerika ikaze ku ijwi rya Amerika Ndumva tutako turumvikana. Reka dusabe muhinga bw'ijima CD murashobora gutushamo akaririmbo akari ko kose kugira ngo tubanze twitunganye neza mu guhamagara abakunzi b'ijuru rya Amerika aho bari hatandukanye. Umutumire wacu murumva ko atashoboye kuboneka. Ijuru rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Bakunzi b'umukino wa basketball. Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubageza aho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio yanyijwe rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana ntimuzacikwe.
Murumva ko babararikiye kuzokurikirana iyo mikino ku buryo urambuye. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Artemo Amahoro. Muratwumva Artemo? Artemo nawe nyine turumva atariko. Reka muhinga bw'ijima CD muje mu banyagihugu basanzwe kuko murumva ko aba bande tutariko turabaronka. Duha umurongo mwebwe mutwumva aho muri muherereye hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi ntara zitandukanye. Ingingo yo kudakoresha amakinga amapikipiki hamwe na tukutuku mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura mwayakiriye gute? Hari hakwiye gukorwa iki kugira ngo nyagire uhagirira ingaruka? Murumva ko hariho abatanguye kuvuga yuko nkabiyunguruza bizobagora cyane, hanyuma abari basanzwe babeshejweho nabo nayo makinga n'amapikipiki atazemererwa kurengana mu duce dutandukanye tw'igisagara twa Bujumbura bo bizogenda gute? Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu barizwamo n'ubw'umutekano bwavuze yuko ino ngingo yafashwe mu ntumbero yuko amasanganya akorwa atewe nabo bavuga ko batwara ivyo vyuma bitandukanye agabanuka. Ijambo ni rwanyu, mikro ni rwanyu, turabarindire kugira ngo mushobore gutanga ivyumviro vyanyu bitandukanye. Turisigura twe twabwiye ko tuzakuba turi kumwe n'abategetse mu gipolisi c'u Burundi kugira ngo bashobore kuduha umuco, ariko ku munota wa nyuma telefone zabo bazivanyemo tukibaza ko kumburi nimba baza kudushobora kuba bariko baratwumva baza kuzisubizamo kugira ngo dushobore kubatora. Ariko uko biri kose nubwo batari turaza kumva ibyumviro by'abatandukanye naho atamuti baza gutanga. Turahera kuri Fana. Ikaze Fana.
Ego ikazi murakoze cyane banakuwa.
Uherere he gafena?
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura ndi mu Kamenge.
Mu Kamenge haravugwa make.
Turashima turashimuhora namwe hiye mumeze neza.
Twebwe natwe tumeze neza cyane gose. Hari ko haregereza igihe c'imbeho igabanuka n'abantu cusanga gatima keza kaba kenshi.
Ego nuko nguko.
Hanyuma gafen, wowe ubeshejeho ni kingaho? Uri mu batwara amapikipiki cyangwa uri mu biyunguruza n'amapikipiki y'amakinga amatukutu kugira ngo baje ku mirimo yabo itandukanye?
Je ndi mu biyunguruza.
Hanyuma irya ngingo urayivuga ku iki?
Irya ngingo bwa mbere kwanza leta n'ukuntu itanu umubyeyi wa bose siko tubashima konda kuri rya ngingo. Bamwe turayishimira uko hari ibintu by'amasigaye urabiba tukabona ko biri pregrade umusiki tuca dusaba leta uko yogira ikintu cy'inyigisho kwigisha bajya abantu hama ijya ngingo para pre leta n'umubyeyi leta n'umubyeyi yemba yayifashe barasimamvu bayifashe ijya ngingo kumure hari umuguma aje kubona atige abanyagitu babibona ari gusanga amasita ate kuri bajya abantu bamatutu kwaruma amamoto biraboneka ko nta nyigisho nyinshi bafite mu kugendesha ijya byuma ariko leta kuri ijya ngingo yurabigatika ikaregeza nuko ikagabanya ubukari bw'ijya ngingo kabagirisha formation hama bajya abantu bakagaruka ku mirimo kuko ubukene bwose buba bwinshi kandi natwe abantu duherereye mu Kamenge urumva presi nk'abantu bose babaye mu Kamenge benshi rapidbare yabo usanga ari abantu banyonga bijya bimesi kuri uno mwanya amafaranga yo kwibeshaho bizogenda gute badokiyungunganya gute mu by'ubuzima urumva bya bintu by'ubutuma kandi ukabisura mu makarishi ariko ingingo twe kubwanje mbone ko ari nziza ariko leta yoraba ingene iyo yigisha ikabigisha nyine banyonga n'amategeko y'amabara bakayabigisha byo bavuga cyane amasomo.
Hanyuma iyo uvuga ngo ubona ari nziza uremeranya n'uko insanganya ziba mu gisagara cya Bujumbura zitegwa nabo bagendesha ibyo byuma?
Oje kubwanje ndashaka kubyemera kandi ndashaka kubyemeza kabisa kuko ibintu tumaze kubona ko usanga ari ibintu by'amadubraje ashaka kudubra nk'umuntu agendesha tutu ari bagira yuko ariko agendesha ikintu kigise ise mezire kuba gise amametero ako kungana niyo muduka agashaka kudubra nk'iremoto agashaka kudubra nk'ajya maskani urumva ibintu byinshi by'amasida urumva bajya batubugu n'abamotari namo n'ibyo kudubura ariko leta yo bigisha ikabashyira ahantu hamwe ikabereka ingene bimeze yibaza amasangano yogabanuka.
Urakoze ugira umunsi mwiza Fernand. Ugira umunsi mwiza aho mu Kamenge. Turafise na Artemo ikaze ku ijuru rya Amerika.
Yego nge n'umuntu wavana Artemo n'umubatari akorana na Artemo mu ibarabara.
Artemo ni muri kumwe kuko twari duhamagaye kuri telefone.
Yego Artemo ari kuri yanjye gatoya.
Ariko na wewe ugendesha amapikipiki?
Yego ngendesha ipikipiki.
Witwa gute?
Yewe nitwa Thierry.
Nitwa Thierry. Ugendesheza ipikipiki mu gice cya hehe Burundi?
Yego ngendesha ipikipiki.
Mu cyahe gice?
Ya.
Uyigendeshereza mu cyahe gice cy'i Bujumbura?
Yego i Bujumbura fasiyoni.
Kwa siyoni, aha. Nuko rero Thierry, ino ngingo mwarayimenyeshejwe nimba mwarayimenyeshejwe ibyo mwasiguriwe mwabyakiriye gute?
Mbo ndikwebwe bo batse imiryango kubera twe tumaze kugira imiryango igiriye cyane twebwe mu byo dukora yanyu bakakeka kandi kazi kokora hanyuma iyo ngingo amatike yo mugabo kugira mu mono ndabwo yebwe kandi kazi dufite tukokora.
Babibasigurira barabahaye umwanya yuko mubashikiriza ivyo vyumviro vyanyu?
Oya ntibigize baduhoba umwanya bafashe imyuga y'ibyagiriti uti umenga sinzi umenga kiba abanyagihugu ibyo badufashe nko kumenga ntabwo mudufite twese bari abatoye abategetsi batadufata imyungo yaho naho twebwe vraiment yemeye ngingo abanyagihugu.
Hanyuma Gatieri, hajya uburere mwemerewe kushikamo ni hehe? Ndazi yuko n'imbere yaho gushika mu 2010 kuva mu 2016 ntimwashika mu gisagara cha Bujumbura indani, umenga ntimwarengana kuri Saint Michel, abandi nabo ntibarengane kuri ntibarengane aryamabarabara yandi yinjira hagati mu gisagara arimo za Vindo la Mission Inki. Unye mwemerewe gushika hehe na hehe mu gisagara cha Bujumbura?
Urumva batubwiye ngo tugende mu Itenga, abandi ngo bagende mu Ruziba, abo muri Muha, abandi ngo bagende i Nyamutenderi. Naho njyewe ko ndabibona jyewe ku ruhande rw'iwanjye mbona yuko amatukutuku bayagumiza ajya yahora, amapikipiki bakayagumiza ajya nyine yahora. Yego niko ndabibona, amajinimikaje nako byara bigenda kubera i Bujumbura. Baramaze kutubwira neza ko ari ku mugwa wa noze ya wakomereza, hanyuma bazutubwira yuko umva igitega ari ku mugwa wa protege, kuvuga ko bamaze kutubwira neza yuko ariko umugwa w'umudandaji twebwe tumenya ko dukora business ibyo rwoza kandi barabije ngo baturungi kamwe hanyuma ibyo n'ikigo tugende kubera turabantu be.
Ndakumva neza bababwira ko mwemerewe gukorera tenga mukemererwa nahe nka za quartier a Rohero mwirohero murashikayo ntimushikayo
mo mwirohero baradukatiye ahantu bita kuri video dido ndu ashika abintu yinga ntizika ko izika no bita kunze kwa domicile kazika kuri chemisheri rwara yubahirije izika ebo kubaye neza matuku mo ari manero amabikiki agarukira hanu ibiraro bibi hanu kuri nangwa hanyuma bigagira dukagira tukashika kuri nangwa hagati kuri Brazili hanyuma tukashika tukishika kuri nangwa iyo hagati ushika kuri ntuze ya hanyi uica kuri nangwa iyo nga hagati hanyi bita kwa kwande kabasha ntangwa yo hagati inyayo kuri uja kuri uva kuri ofisiyali mitari uva kuri nasiyo zini niyo tumarikira.
Hariho ibiganiro vyoba biriko biraba hagati twa ariko bushima kubaza bino bibazo vyose umuvugizi wa polisi y'u Burundi yari yatwemereye kwaza kuhaba ejo arabitwemereye uno musi mu gitondo tuzinduka turamuhamaga
avuga igiswahili leta nawe nyene
oya nta giswahili nta giswahili turi mu Kirundi uri kura twumva Thierry
Ndabumva.
Guma na telefone wewe kuko turi mu kiganiro c'Ikirundi n'Ikinyarwanda nta giswahili tukoresha no munsi.
Ego ndabumva cyane.
Nayo ndakubaza nti baraba hari ibiganiro mwa muri ko murakorana nabo n'abategetsi b'u Burundi.
Yego maratwigije inyuma ntibashaka kutwumvira izo.
Ibyo bavuga ko muteza akajagari mu gisagara ca Bujumbura mu guteza accident atandukanye byo mu bivuga kwike.
Mbo nta magezi dategwa. Ije gino rwo rwaragiziguye. Kwavuze yuko umuntu wese azogora ikosa zo hanwa gatwa kiwe. Loranje nijo ijezwe gucunga abantu bagira agizida mu gisagara ca Bujumbura. Ni kuvuga yuko umuntu abantu bazagombye batezaje zidabenzi n'abamabizi n'abapolisi n'abasirikare.
Abapolisi nibo bateza amaksida mu Burundi. Ushaka kuvuga iki ngaho? Bayateza gute?
Ego amabizi nyagenda nabi cyane n'igihe amabajaji atari bwaze n'amapikipiki atari bwaze amanuze ya ni kuvuga amagisida yategwa n'amabizi akagenda agategwa n'abapolisi bagenda babiri imikono itari yabo n'abasirikare nibo bateza isanganya cyane. Hanyuma rero mu ayo matukutuku nibabareke baguma aho bahora bakorera hamwe uteza isanganya ahantu ugatiko kiwe ntabe umuryango umwe asukisha imiryango.
Hari ibibazo byinshi ugume ku murongo gato Thierry, hari ibibazo byinshi twari gushima kubaza polisi y'u Burundi ariko murumva ko itahari nibo bariko bararaba kino kibazo. Kuvejo baratwemereye ko tuza kubana ku munota
turiko amadokumenti tubayari hana gina kimeze cyariya mu gisagara cya Bujumbura isasone nayo idokumenti bazana tubayariya nayo niyi bavuze yo kuri angwa amabarabara tuzo ko tubayariya nayo tubayariya tuli have 20,000 kuma akatu ya igihumbi cumi kukwezi itatu gitanu kwezi adinire kwezi kwezi nabi kimanime kuva kuri asirasi otorodate de sasipolo nuze ya kontrati kinike na kime kime kwezi kwezi
ugume ku murongo ti ariko uzura twumviza kugira ngo dushobore kuyaga turakira n'abandi batandukanye bari kuri telefone. Ugume ku murongo wa telefone turafise Bonaventure ikaze kujugi Amerika.
Niko ndabumva.
Ego uherega Bonaventure.
Oh, neza neza uyu mwanya magaza misagara cha mabanda muri commune mabanda n'ara ya Makamba.
Makamba havugwa make.
Havugwa mahoro turashima.
Hanyuma rero icuvuga kuri no ngingo nawe.
Oh, nk'umwene gihugu umwe mu bandi yerekeye ngingo yafashwe n'umushikiranganji w'intara ya gati mu gihugu terambere rusange n'umutekano gisaga cya Bujumbura kubagendesha amapikipiki amaturusuko n'amamoto mu bisanzwe iyo bariko bararondera iterambere yari byiza amanze kuba inama ihurizwa bose bahagera isiguro basiguriye abo byega kugira ngo ingingo zifatwe bamaze kumva ikiba gikenewe none rero kubera yuko iyo bibaye ari ukubyakira nk'umwenegihugu umwe ndavuga iyo ngingo nimba babona neza yuko atankurikizi izoba mu nyuma mbi nibayikomeze ishyike mu ngiro mugabo nimba babona yuko hari intambara izoterana cyane cyane ku miryango dufashe kubahora baronka amata yaranywe n'amakinga kubahora biyunguruza nka twebwe tubayo mu buryo bubaye abaye dufata ikinga bishobora kutubangamira bigatuma n'ubutunzi muri rusange butagenda neza kuko awukuye ibihumbi bitanu bya taxi voiture wari kwakura amajana atatu y'ikinga urumva yuko bitaba byoroshe
ahiwanyu mwebwe ntibaba ntaho mbababuza gushika mwebwe ngaho iwanyu mabanda aho mushaka gushika hose baba ariko baratwara ivyo vyuma bitandukanye nta kibazo bahura naco caho bababuza gushika hose barahemerewe
hose barahemerewe nta ngorane nimwe hari ngaho turi uyu mwanya
hanyuma kucerekeye naho ikibazo c'abavuga ko abatwara tukutuku abatwara makinga abatwara ivyo vyuma bitemerewe gushika hamwe n'ahandi i Bujumbura bateza akajagari bagateza amaccident haba mu kwiruka haba mu kugira iki wako kageso hari akubona ngahe mabanda
bo aha mu mabanda nta kari nubwo kari si kesi kimwe gusa icyo navuga nk'umwene gihugu ababibona haraba ugusamara k'abagendesha ivyo vyuma bivanye n'inyambaro canke n'ibindi bintu baba babonye bigatuma rimwe na rimwe biba isanganya ariko isanganya isanganya nibwo gifaje sida ni agisida bitegurwa ngo izamwe ubu buryo cyangwa buriya biba bibaye nk'uko byoba n'ikindi gihe ata muntu babonye
ku ruhande rwa ukibaza ko hokorwa iki haba ku nzego z'umutekano haba no kuri abo babeshejeho nako kazi ndetse n'abiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma bitandukanye
ku ruhande rw'iwanje icyo mbona ni uko umengo cyo haba kica kiba kiremereye uruhande rumwe ni uko leta yotunganya ukundi gushasha kwingena abantu bagendesha ivyo vyuma bokora na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bakabareka bakemererwa kuzunguruka mu gisagara cya Bujumbura ariko bagatanga icyo nokwita nk'impusha yo kugendesha ivyo vyuma mu bundi buryo bushasha kugira ngo barabe yuko imiryango yobandanye ba ubundi bwogo izoba bitagenda neza kabisa
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
namwe murakoze ku ijwi ry'Amerika
yego turafise na Idris ku yindi murongo wa telefoni Idris ikaze ku ijwi ry'Amerika na wewe
namahoro
yego uherere gaide
ndi Bujumbura
Bujumbura majahe
muri komine na hangwa niyo nibereye
muri zone buterere wewe uregwa n'ingingo cha nk'ukoresha ivyuma canke ugegwa nk'udandaza uce ku mamoto amakinga niki
bisanzwe ndi mudandaza kandi navuze ikinga nta kintu nokora kandi nabo bagomba kutubuza niho nyine natwe dukorera ntabwo nikoja kurangura ibintu kandi ikinga niyo ryadufasha mu kazi kacu ka misi yose umva yuko iyo mingi itaje kutworohereza
wowe da Idris uvuga ko uri mu buterere wahora wemerewe gukora gute umunsi wawe wagenda gute wavyuka ugafata agakinga utoye wese ukamushikana aho wipfunze Bujumbura
oya ni twaja mu kikiraro twakora kugira za kotebu mugo ni twaja mu kikiraro ngo tugende muri muha muri vire muri royo ni twagerayo
ugereranije ibice bakwatse bingana gute naho wahorushika
ibice banyatse n'imijyana kujyana none aho batubwiye ko ata kindi kintu nokongera gukora ntashitse niho muri bidandazwa urumva ko ari hatari ni hatari kabisa turabona ni asha no gupfa nta kintu mbona kweri twokongera gukora
wowe uratandukanye n'abandi kuko nk'abatwara moto abatwara tukutuku hari ico barinda kwerekana permis de conduire kuba kubatwara ikinga nibaza yuko iyo onye mutayerekana mugenda mugatwara gusa sivyo
eh gwo twebwe nta nakimwe badusaba kiretse gitasi cy'umwaka gusa akindi badusaba
ha ico gitasi mumaze kugisaba ayandi mategeko yibarabara muyubahiriza gute kugira ngo nihagire uwo mubangamira murumva ko ubushikiranganje bwo vuga ko mutera insanganya nyinshi mu gisagara cha Bujumbura agenda biruka abagenda bacanacana ko kugira ngo mutora abakiriya mwubahiriza gute ayo mategeko mwirinda gutera akajagari babagiritse
kende na nangorane nyine tugira uko umuntu atagenda nyene yito ndurumba kandi keshi zvanga masanga nyatekwa na mari urate no mibarabara chantu kutukuira kunda kuteta masanga nchinga na jenye ni vatara musali akizisandwe kandi muraza akizaya aramuse nisubiri nyuma ni nkuko nkubu ni modoka yo giri sanganya nkuko bavuga yuko ariko tugira masanga ni modoka giri sanganya ni zvikura yuko imoto chama makinga chama tukutuka rijo giri sanganya byonyene
hari biganiro mwa muri ko murakoranaga Idri naba baserukira mwebwe mu butwara makinga no bushikiranganje bwafashe ingingo
eh bo barandika twara baduterekira barandika kije tumushikiranganje n'abana ko timu gihugu nanyi cituraronga ko nyi twarose nuko twumba yuko bitabanduka bitacereza gusubira inyuma ingingo iteza gukurikiza
bari banavuze ko bihaye umushikiranganje Djiji z'intwaro hagati mu gihugu yari yavuze ko ihaye umwanya asaba indongozi zitandukanye ku nzego zitandukanye ko zosigura ino ngingo zikayibwira bo zega zikayisigurira n'abanyagihugu igatangura kuja mu ngiro bitarenze igenekerezo rya 11 ubunye mu kurindira muraba murakoreraho aho mwari musanzwe mukorera
uturacyagira nyine harwa dusanzwe tugera mugabo guviye cyari ikintu gishobora gukunda kuko urumvikana bidosha bifatwa rero ubure ikintu twe tubona nuko tubona twese nyine ari kuduka rugurugo kuko abantu badusigarije nta kintu umuntu yo akorera ngo tunge umuryango rugurugo ngo witunge nawe no mu gisagara n'icyo ukunda no kuduka rero nicyo bashatse ko kiri
abo bagenzi banyu we bandi batandukanye muvugana mwumva umukenyero muzofata ruwahe muzoshiraho bashize muzosaba iganiro bibandanye
twebwe ikintu dusaba n'ubu tuvuga ati niba nabe bageuze bongereza ikiringo cyangwa nawe ibyo tuvugana nabyo twebwe ikintu duhuriyeho ni ukuduka nta kindi kuko nakirwa batiko tuhakora mu gisakara mu kuduka kabisa kuko batabirangiriye cyangwa ngo ba batorohereze niherezo no kuduka tweze kuko bati umuntu iyo bari karakora
urakoze cyane idhisi kudusangiza itriumviro cawe tukibutsa yuko utubwiye ko wewe ukora uguruza abantu micije ku ikinga
yo kabisa niko kandi kamije kandi kari kantunze n'umuryango wanje nacyo byaribaye mugabo ubu ndabona n'ibigiye koroha kabisa
wihangane
ngiye koroha nkwihangaranye n'amategeko niya cyane
urakoze ugira umunsi mwiza
What
person? Ego. Ijuge America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda Fabrice turazi ko tugufishe utwihanganire gato tubanze twihutse abakunzi b'ijuge America bo badufatiye mumva hino mu njahe ko bimwe mu bibazo bitaza kuronka umuti. Police y'u Burundi no kuri yari yavyemeye ko iza kubana natwe ku munota wa nyuma nk'igice isaha habuze isaha imwe ngo ikiganiro gitangure twavuganye batubwira ko atankomanze baza kuba bari kumwe natwe kugira ngo bishuri ibibazo. Ariko telefone zabo ntizirimwo tukizera ko bazisubijeho imbere yuko ikiganiro gihera baza kutwita batugashobora kubaha kanya bakagira ico bishobora kwibaza bitandukanye by'abanyagihugu bari kubagira ico bashikirije ku ngingo yuko hari bibanza bitandukanye amakinga amatukutuku ariyo mabajaji n'amamoto atemerewe mwo gushika mu gisagara cha Bujumbura mu gushaho iyo ngingo bavuga yuko ari kubera harama accident menshi atezwa nabo bunguruza abantu bacije kuri ivyo vyuma bitandukanye. Fabrice ikadze
make a call please hang up and try again
Fabrice yagi uko biri kose aho muri ino ngingo muyumvira kwiki uyunguruza uciye kwikinga ku moto kuri bajaji mu gisagara cha Bujumbura uvyibaza kwiki muri Amotabu ishira hamwe ry'abatwara abantu bice ku mamoto bavuga ko aragahombo kanini cyane bazogira abiyunguruza bamwe nabanze babicije ku mbuga ngurukana bumenyi nabo nyene bavuga yuko bitazokoroha ko babandanya kwiyunguruza kuko hari usanga barinda gushika ku buzi butandukanye barinze guca kuri zo za moto zitemerewe gushika mu turere dutandukanye tw'igisagara ca Bujumbura. Ivyumviro vyanyu turabirindiriye mushaka kuduha telefone yanyu mwicije kuri VOA radio yacu mushira aho twanditse ubutumwa bubatumirira ko mwoduha nimero zanyu tukabahamagara hama gucyo namwe natwe tukabahamagara muduterera ivyumviro mubibwira nabandi batandukanye. Mwamaze kwandika harimo uwitwa Prosper Nzeyimana ngo nukwihangana twese hamwe nk'abari babeshejweho navyo canke bafashwa navyo ngo ni ingingo ikomeye cyane kandi tubabaje. Fabrice aragarutse ku murongo wa telefone. Fabrice ikaze.
Ego
Fabrice tuguma tukubura uri mu biki
ni connection na ma connection
na ma connection hehe he.
Mu gisagara cha Bujumbura
wiyunguruza uciye kuri bajaje imoto ikinga urayitwara canke ntibikwega
na gakinga
wiyunguruza ko
ego
Hama inongingo ukayakira gute?
Ya bema nishikangaje kwabaza akabangira kukubera isanga ari kibazo ikomeye kuyunguruza bica bigorana cyane ko si bose dushaka kuronka amafaranga yo ku yo gufata amabisi.
Amafaranga yo gufata amabisi ushatse kuvuga ko izo kinga ziba zizembutse gusomba gufata bisi.
Ego cyane ko hari igitoro kibura umuntu ashinguza ku ikinga bikabanguka cyane gusumba amabisi kuko bisanzwe biboneka yuko usanga ari imirongo miremire ku mabisi mu kwiyunguruza.
Hanyuma ugasaba iki wewe Fabrice? Ugasaba iki Fabrice yagi ariko Alexandre turamufise. Alexandre ikaze ku juge America.
Ndakumva.
Ego uherehe ga Alexandre?
Ende Bujumbura.
Amaja hi Bujumbura.
Ende Bujumbura mu Kinindo.
Ino ngingo urayivuga ku iki?
Ego. Ingingo tena ivuga ko nuko mbona duhungabanya ibintu byinshi mu bintu bijyanye n'imibereho y'abantu bari babanga mu gisagara cya Bujumbura. Dufate ukuntu umuntu ahora yiyunguruza agasimbira nk'ahantu ariko arihuta yivuye n'akazi akora, urumva umuntu adahora acererwa mu byo ariko arakora kuko azagutuma ahantu uri kurihuta usange ugiye n'amaguru wabuze nyine wiyunguruza ugasanga umwanya uri kuracererwa ibintu nkamwe n'ibyo.
Hanyuma ugasaba iki impande zegwa nayo?
Nacyo nasaba nuko abijejwe bajya bategeka nyine bafashe iriya ngingo kuraba bakajya hamwe bagahanurana icyo bahinduye.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze namwe.
Ego kurupapuro kopi ijuge Amerika rifitiye kopi yavuye mu bushekiranganje bw'intwara hagati mu gihugu cy'u Burundi urere bubujijwe gushikamwo nko mu buseruko. Hariho ikiraro citwa Pont Kanyosha ico ku ya 12 ku Musaga ahazwi cyane nk'akorera Radio Bonesha FM hagati mu gisagara cha Bujumbura n'amazone yose ya Musaga hagati na hagati mu gisagara cha Bujumbura nyene uduze Campus ya Kiriri, Isororezo na Mugoboka, Muraruko ahitwa Shatodo kumutanga Nord na zone ya Gihosha n'isoko ya Gasenyi. Iki uruzi rwa Gasenyi iwabo w'abantu Gare du Nord ahadi amamodoka atandukanye aja mu hagati mu gihugu. Lise yitwa Saint-Gabriel ibarabara gitiriwe Musenyeri Uconyori ahari parki ya Ntahangwa, ahari Sodeko Kamebu, ahakorera ibiro vy'igipolisi c'u Burundi, ahakorera ahajejwe kuraba ingene imodoka zikora otrako. Ibi ndetse benshi babigize inkuru ku mbuga ngurukana bumenyi, bibaza ingene n'uwo bayifise atari aho hantu azoshobora kwishikana kuri otrako kugira ngo bamurabire ko ivyangombwa vyose bikwiye. Ikiraro citiriwe Shanika hamwe n'ikindi kiraro ku ruhande rwa Maramvya no ku ruhande rwa Mutimbuzi. Imodoka rero ama moto yemerewe kuja mu bibanza tuvuze bitemerewe n'izo zindi ni ayafise imparati ya leta gusa niyo azoba yemerewe gushika ngaho. Ingingo zitandukanye muzivuga kwiki. George turi kumwe ikaze ku juri ya Amerika.
Ekome murakoze.
Uhererehe ga George?
Niyo mna mahoro kabi.
Uherereye amajahe?
Yewe ndi Bujumbura mu bwiza.
Mu bwiza. Aha, aho mu bwiza amamoto azogandanya canke naho nyene hisanga mu turere dutandukanye amamoto amapikipiki ariyo mamoto ya tukutuku n'amakinga temerewe gushikaho.
Kareka mu bwiza hoho byari bitambwe amamoto atemerewe kuhashika. Aho twari twifashishije ikinga. Ariko naho urumba uko dukinda baratubwira.
Amamoto ntiyari yemerewe gushika mu bwiza. Amamoto ntiyari yemerewe gushika mu bwiza ga George.
Oya mu bwiza ntiyari yemerewe kuhashika kuva muri kijya gihe cya 2010. Amamoto bijya ntiyari yemerewe kurenga ikiraro cya Ntahangwa ngo yinjire muri aya makatiya yo muri komine Mukarabe.
Ariko amakinga yo yagenda.
Amakinga yagenda ashobora kwifashisha buhoro buhoro mugabo naho ni hari hantu ashobora kwinjira nko muri Rohero. Ariko byo byari mitembe byadufasha. Ariko ubu rero ko bigenda kurumba ko nta ingorane zikomeye.
Wo uri ku ruhande rwande rw'abagendesha izo ivyo vyuma bitandukanye canke rw'abiyunguruza abaciye kuri ivyo vyuma bitandukanye.
Yende ku ruhande rw'abiyunguruza bakoresha ivyo vyuma kuko mu busanzwe twese twakwifashisha ibi niba ingaruka ko ta muntu n'umwe utazokora ko kuko twabitse nka twese.
Utubwire umunsi wawe ngene ugenda mu gukoresha ivyo vyuma. Uja ku kazi ukoresheje cahe kikakoroherereza mu bwahe buryo?
Iyo ndaja ku kazi mu bisanzwe nkoresheje agakinga. Agakinga gatoya kabisa dirayeri. Najya muri kuko nakorera hagati mu gisagara muri Ziri. Ako karemewe kugenda hariho hose. Ariko amakuru adushikira bivugwa ko n'utwo dukinga dutoya tutarimwe. Bena kwa kuvero moteli, kija kuvero moteli kitarimu. Aurusha huo mbako naande patiforo heo kupati kabisa.
Hamuka saba iki mande zitandu kanyo?
Yo uti ambele na saba nuko yingi ingo mubita amze bari kuyiga koneza. Kuko vila vone kako yowa ya paseji huu tihuu. Iwone kakumenga na kuyiga kwa java yeho. Kanye kujinama n'ingingo n'aba bantu bakora bakoresha ibyuma kuko ingaruka hanini hanini iri ku miryango y'abantu bakoresha ibyuma. Urabona bagiye kudushyira mu ibara bagiye kuyishyira mu ibarabara ababikoresha nabo aboneka ko bagiye gusubira mu bushomeri bukomeye. Iboneka ko ubuzima bugiye gusubira mu gihugu.
Ngira ngo abo vyega barabitahu baraza kuvyumva twari twabatumiye bari batwemereye ariko amatelefone ntarimo. Wowe ivyo bivugwa navyo ko bateza akaja
birakwiye kwiri bintu bavyiga ko neza kabisa bakabisiramo iyi ngingo gasubirwamo neza kugira ngo yorohereze
bose. Ivyo uko naho ingingo ifatwa bavuze ko ari kubera ama accident ategwa cyane n'abantu bagendesha amamoto tukutuku azo bajaje hamwe n'amakinga. Urabibona ko bafise uruhara mu masanganya abera mu mabarabara atandukanye y'igisagara ca Bujumbura?
Yewe simakanye hanini hanini ko byoba birimo mu bantu batera amasanganya ariko hanini hanini sibo. kuko abantu babaha inyusha yo kugendesha ubwoma bw'amatukutuku nabone barabise mu ruhara possibly kumana mu kitana yaruka gukoresha yari yababyiye umuntu w'ingene iki itanganya dokabanuka nuko igipolisi cyosubiramwe ingene gitanga izimpusha zo kugendesha ibisuma byo mu mabarabara hama abapolisi nabo bakagira ubuhinga bukomeye bw'ingene bashobora kugendura bajya abantu bashobora kugendesha ibyuma banyoye inzoga irenze canke bari ku muvuduko ukomeye ibyo rero byofasha mu kugira ngo ayo masanganya agabane
urakoze ubwira umunsi mwiza Alexander
murakoze cyane
yego George ikaze ku ijuru ry'Amerika dusangira ikiyago
Alo
uratwumva George uherereye
he imubwiza
George siwe duherere kuvugana cyane uyu wone tukwakiriye unyene aha nawe uherereye umubwiza amaja hehe
yende bujumbura mu kinama
uri bujumbura mu kinama ubeshejweho no kunguruza abantu hakoreshejwe ivyuma bitemerewe gushika mu bibanza bitandukanye canke wiyunguruza uciye kuri ivyo vyuma turumva taki hari arasubira atu muhinga bw'ivyuma basubira batu bamuturondirire Alex Buisson we turi kumwe nabisa ndumva tutari kumwe ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ncuti bakunze ibijuru gya America twari twashimye kumva ivyumvira vy'uruhande rwa leta atari abavuga ati byari bikwiye kugenda gutya ntitwavyakire neza kugira twumve igitegekanijo n'ikigiye gukorwa ariko twe tubazo twose ntidushoboye kuturonkera inyishu kuko abari batwemere kuza mu kiganiro bavuyemo ku munota wa nyuma telefone zabo turazihamagara ntizicemwo twibaza ko nimba batwumvaza kuduha iminota mike ya nyuma ni 5 nimba mutwumva kugira ngo mushobore kwishura utubazo dukenya twabanyagihugu bariko baragira ivyo baterereye kuri no ngingo ibuza ivyuma bitandukanye imoto tukutuku hamwe n'ikinga kwinjira mu gisagara ca Bujumbura mu kurindira ariko ijambo ni ry'amamwebwe mutwumva muri ahaherereye hatandukanye mu Burundi n'ahandi iki gikogwa gikogwe gute kugira ngo ntihagire uko kigirira agahombo ntihagire ama accident abandanya aba nimba byukuri yategwa nabo bantu kandi ntihagire nabatakaza akazi kabo byari bikwiye ko bakagubana kubera ico gikoga hari abatandukanye bagiye baterera ivyumviro witwa Ngabire Dieudonné yavuze ngo akazi nikazohagarara kuba kuba binyonga gusa amaganya yuzuye abantu benshi kubera inongingo yavyanze kuri Facebook witwa ambassadeur Arondina yongingo ntiyorohereza benshi dusanzwe duhanzwe n'inzara n'ubukene ngo none ngo abahura bakoresha ivyo vyuma bobo barabiyumviriye ko na wenyene ikibazo ciwe benshi batanga ibibazo bitaza kuronka inyishu kuko bidafise uruhande rwishura witwa Ruhama Ali Jali Raymond none impamvu ni yihe batahaca inyungu ni yihe leta ifisemwo bavuze yuko bavuga ko abakoresha ivyo vyuma batera ama accident atandukanye mu gisagara ca Bujumbura Jeremy Ikaze
Marakoze
werehe ga Jeremy
ndi mukinama ca Bujumbura natanzwe nandi mu matari yunguruza abantu
usanzura mu matari yunguruza abantu wabunguruza hanini bavana he ubashira
na kolera muri komine na hangwa jangi ngo nishikira nganje gusatiye n'ukuri twayakiranye mubabaro mwisi
duka kwijambo turakumva
tujangi ngo nishikira nganje adufatiye twayakiranye mubabaro bibanye n'uko amwe nikoza zikari kadutunze kwaro bafashije ngingo yo kutubuza kugera amarya bibanza mbona umenga kabisa tugiye gutuma tusubira inyuma mu iterambere ryacu
Ugereranya agahombo uzogira uko kangana uravye aho wahora ukorera naho ugiye kwemererwa gukorera akazi kangana gutega Jeremy?
Uruhombo ni runini cyane kubera tugerageje kuraba nk'ivyuma bya korera mu ikomine ya Ntahangwa ni byinshi cyane. Ongeye koro guca bikorera mu makaritie abiri Kinama na Kamenge na Mutakura. Icyambere ibyuma bizaba byinshi abakiriye kandi ari bake, agahombo kazoba kanini cyane cyane bikagira n'uko bingana.
Ugasaba iki impande zegwa no gusubiramo ingingo zitandukanye?
Icyo nasaba abategetsi n'uko rya ngingo boyisubiramo bakayumvira neza, bakatureka tukikorera. Mu by'ukuri twese twiteze amasanganya nk'uko babivuze. Amasanganya nini aterwa n'ubukene bw'amabarabara dusanzwe dufite mu gisagara cya Bujumbura.
Iyo uvuga ngo aterwa n'ubukene bw'amabarabara, ushaka kuvuga ko amabarabara atubatse ku buryo abafasha kugenda neza?
Oya, amabarabara ni mabi cyane, muhuriramo n'ibyuma bitandukanye. Umwe arakwepera ikinogo, undi ajya kwepera mu gacya museka. Icyo twasaba ni uko babanza bakatwubakira amabarabara. Batwubakiye amabarabara, hama ibintu byose bigenda neza.
Urakoze Jeremy, ugira umunsi mwiza kandi tukwihanganisha.
Icyo nasaba ngo asaba bigenzi babidukurikiranira kabisa, batureke tuyikorera akazi nta bundi buzi dusanzwe tumenyereye twose dukora.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Sawa.
Yego, Eric Habyarimana ikaze nawe ku ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Uherereye Eri?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Uri Bujumbura mu Burundi, amajahe?
Mu Buyenzi.
Wewe uriyunguruza ukoresheje moto n'amatukutuku n'ikinga canke wewe uwunguruza abandi n'ibintu?
Oya, ahubwo je na insaga kinga gatoyi, ariko mu ngingo zose bavuze sinzi ko batandukanije ko n'ubusinga buto burimo bidabwo.
Ingingo icanditswe tubona nuko bavuga ko amapikipiki azokwemera kwinjirirwa ahabujijwe ari ayafise imparati ya leta gusa n'ayakukira polisi y'u Burundi. Ati nta kindi cuma cemerewe kuboneka muri ako karere gashasha kashinzwe atari ivyo vyonyene. Twari kubibaza tukabitomoza ku ruhande rwa polisi y'u Burundi, batwemereye kuza mu kiganiro gisigaje iminota 13 gusa ngo gihere gushike no saha. Muhinga bw'ivyuma baraguma barondera ariko ntibara amatelefone yabo bayavanyemo. Ngira ngo ubajije abajejwe intwaro bakwegereye bazoshobora kugutomorera, kuko umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati yari yasabye ko abategetsi batandukanye basigura iyo ngingo abanyagihugu. Naho ubu ku rundi ruhande hari abavuga ko ari ngingo bagiye bamenyesha bamaze gufata, gutyo ugasanga hari utubazo dutandukanye tutashoboye kwishurwa. Ugira umunsi mwiza. Tuafise na Nina kuyundi murongo wa telefone. Nina, ikaze ku ijwi Amerika.
Hello.
Nina.
Yeah.
Twari tugiye muhinga bw'ivyuma ngo turose umupfaso ni cyangwa umukobwa. Witwa Nina gutyo nyene cyangwa n'agatsaziranye?
N'agatsaziranye, nabo ndi nitwa Thierry Nizigimana.
Hama bakakwita Nina kubera iki? Nimba atari banga.
Ndo baje bafata ibyo zina ryanje bafashe baragira baragabanya na ihereza kuri Nizigimana.
Hanyuma ugaherere ukaba uri hega Nina?
Ubu nyene ndi Bujumbura.
Amajahe?
Mu Ruziba.
Ino ngingo urayivuga ku iki?
Jewe iyi ngingo rusanzwe nubwo twayakiriye nabi kubera turaje aka kazi kari akazi gafatije abantu benshi cyane kubaho. ikindi nayo kiyongereye ko nubwo kandi yanafashwe kuba hari ukuntu hariho n'ibyo tudatahuramo kuko kijyanye n'abiyunguruza ku dukinga duto duto twitwa 4G hamwe na twa tumo duto duto bakunze kwita vero motere ariwe jehokuki icyo kintu rero twagumanye amadidane turamenya ko natwe tuba twarabujijwe kwinjira mu gisagara hagati rero twasaba ngo tubarize umutumire
umutumire ntawuharisha bari batwemera ariko ku munota wa nyuma telefone ntizirimwo na WhatsApp twavugana ko nayo nyene ntikirimwo ariko ngira ngo ko bari baratwemereye bazoduha kanya tubaze utubazo twanyu hama tubigaruke ko
ego Muhammadu fashije
tuzogerageze
ingingo bumba izatuma ubutuma kuri bamwe bigorana cyane urasanga nk'abanyeshuri bata mu ngingo ya gisagara yagenda kwiga amashuri yo hagati muri icyo gihe ora deplacement n'ubundi zirasigabanjijwe batusanga hariho n'ibintu hariho ingendo zimwe zitemewe kugenda hano nk'uko dukinga nayo ndavuga nayo tutayemerewe kuba tujyayo usanga ari ibintu nyine bigoranye cyane gusumba
wowe ugaterera uwahe muti ni igikicokorwa ku bwawe
agiye kubwira wanjye jye mbona iyo ngingo yohagarikwa kubera igihe kubwira wanjye ndumva ari nka jyewe nyine ati ibintu ari byo mfata ijyanye banavuga ati yagarare kubera ndagerageje kurara ni ikintu kizokora ku bantu benshi cyane
ni ukwihangana hama mukurindira ko inyishu itogwa kumbure hariho ibitandukanye bizogenda birakoreka ku mpande zitandukanye
ni umuntu umwe no gutegereza kubera urumva ntawe ntawangana n'integenye namusumba kandi nk'uko yavuga hari igihe ushobora gusanga baba baduha ingorane nubwo twebwe tubona ingorane zitoga umenya nizo nyinshi rero kurindira umuntu akaraba iyo bijyana ukaraba ukuntu bito bandana bikurikirana
urakoze ubwire umunsi mwiza
yego murakoze nawe
turafise na Felicien kuri ndi murongo wa telefone Felicien kaze ku juge Amerika
yego murakoze cyane mwiriwe cyane mwese
yego uherehe ga Felicien
ndi mu gisagara cya Bujumbura
mu gisagara
muri komune Kagoro y'intara ya Makamba
yego haravugwa makinga ho Makamba i Bujumbura uri hehe uva mu Makamba mbwa uri Bujumbura
ndere jombra muri buyenzi na mahoro cyane yose
ino ngingo ivuga kwike
ingingo ubyambere hoho de kubyanze no tangura gusaba cyo kimwe n'abandi bose basanze bakora aka kazi yo kwingingo yo birabangirwa cyisunze cyane cyane ingaruka zayo ego biravugo ni ko leta yabishikirije cyane cyane abafashe ingingo nk'umushikiranganji adebwe ibi bibazo ariko ingingo isanzwe ifite ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'abantu bari basanzwe batunzwe n'ubuvuzi si nabo gusa urazi ingene bwinshi bwabo bari bari hariho rero n'abandi bazoba bazoshikwako n'iyo ngingo cyane cyane nk'abari basanzwe biyunguruza abari basanzwe bifashisha muri ubwo buryo bwo kwiyunguruza nko gukora ubuzi basanzwe bakora ni ibintu byinshi cyane rwose rero twasaba yuko ingingo birabangirwa cyane cyane nashaka kuvuga umuti uboneka jyewe mbona wokoresha ni umuti cyane cyane wo kwigisha abasanzwe bakora ibyo byuma ingene bo kubahiriza amategeko y'ibarabara hama kandi bagatanga n'inyigisho mu gipolisi gisanzwe gikorera ku mabarabara kugira ngo bashobore gufata ingingo no guhana cyane cyane abarenga amakosa ajyanye n'ujya n'uruza mu barabara
urakoze ku byiyumviro byawe
nawe murakoze cyane
kugira umunsi mwiza
Ebenam.
Ego trafise na Edouard, Edouard Ikadze.
Murakoze cyane.
Uherere gaido.
Ndi Bujumbura.
Amaje he Bujumbura?
Uri aha mu gasenyi.
Mu gasenyi. Ivyumviro vyawe.
Ego. Ivyumviro cyanje. Yangi ngo ubushikangande bwafashe. Tatse kujyanye naho amatukutuku, amamoto n'amakinga yozagarukira. Mwanya umwe icyumviro cyari cyiza ku bw'umutekano w'igisagara n'abakibamu ariko ku buzima bw'umunyagihugu muto muto asanzwe yideplasa ari umunyeshuri agenda ku ishuri ari uza kwa muganga ari umukozi wa leta ni ukuri ibintu biragoye umuntu abone ko ashobora kwideplasa kuko atabazazi atamoto atakinga mbega bizogenda gute iyo ngingo nabona umengo
bubabara yibangire hanyuma hakazobaho novuga ingingo nteguza zo kuvuga ati ngaha aye umwibarabara mbega umuntu koba amategeko ayahe ibyapa ku mabara bikaguyizwa novuga n'umutekano ku mabara baragafungwa kandi gusumba ku buryo iyo ngingo yoba ingingo yane iyo ngingo yiza novuga ifatwa ubwa nyuma gusumba ibyo byose byasi kubera imbere nta mutehadawuzi w'umunyagihugu nibwo busanzwe bavuga ari ifatiro rya byose murakoze cyane
urakoze nawe we Edouard ngaho I Bujumbura ugira umunsi mwiza
Ego,
murumva ko ikiganiro c'ivyumviro bitandukanye by'abanyagihugu naho twa twagitanguye twemera ko tugiye kubazanira uwuzi byinshi yishura ni avugira police y'u Burundi Désiré Nduwimana kugira ngo ashobore kwishura ibibazo vya bamwe nabandi harabagiye barabaza ibibazo ati mbega gakinga kanje gato karirwa nino ngingo ntaje tuzi juri America twari gushima kwibaza ariko mwumvise ko tutarunsi aho tubibaza harabagiye barashikiriza ivyumviro bindi bavuga ico koreka bamwe batama barabara nabanze yubakwe kuko niyatuma izo nsanganya zigwira abandi nabo bati ibiganiro babanze biyumvire abatandukanye biyunguruza baciye ku mapikipiki baciye kuki ivyo vyose ni vyumviro mwashikirije nibibazo mwabajije byinshi tutashobora gutanga inyishu nk'abamenyesha makuru kuko abo twari kubibaza batashimye kuza mu kiganiro cacu Didier ikaze Didier
yego
werereye he nawe
yenerereye mu rumonge
haravugwa make
Murumonge na neza bisatashi.
Ino ngingo urayivuga kwiki?
Yeni isanzwe iyo ngingo na je na isomye kuri internet n'umwe mugabo ntibyashobye kunyohera kuko muri abo bantu bakora ibintu byo kunguruza abantu ku makinga, ku mamoto ni ku matukutuku. Abenshi n'abantu baba bagiye bava ruguru, mu ntara za ruguru bakajya kurongera ubuzima. Ni ukuvuga gupagasi. Rero abenshi muri bo usanga ari abantu bahunze ubukene cyane abashomeri abanyeshuri bagiye barangiza amashuri hashoboye kuronka ubuganiro rero iyo bafashe imyanzuro yo kugira ngo babegeze kure nyuma y'igisagara nanarisya ubuzima busanzwe bugiye yumva aba ari ibintu bigoye cyane ntajyewe ntiyashoboye kunshimisha
ntiyagushimishije nk'uwukora ako kazi canke nk'uwiyunguruza biciye muri ivyo vyuma
mu bisanzwe sinkora ako kazi ndiyunguruza mu bandi kandi nkabasanzwe sice n'abagenzi basanzwe bakorera akazi nyine hiyo mu gisagara ca Bujumbura
hamukabona ko hokogwa iki
Jewe icyo mbona icyo kugwa ni uko ahubwo bakomeza umutekano ku mabarabara bakongera bashobora kigiye gukora abo basanzwe banyonga nyine ibyo byuma
ni uko urakoze ivyumviro byawe ngira ngo biraza gushikira abo vyega
yego murakoze namwe muragize neza cyane
urakoze ugira umunsi mwiza aho uherereye Ego. Ijugi Amerika, Washington DC, Mukirundi, no Mukinyarwanda, Mukanya gato, turaza kuba dusozere kino kiganiro, twongera twisigura, kubaje kucumviriza bibaza kubaza kumva ivyumviro vya polisi y'u Burundi iza gusigura kuri ino ngingo. Twe twabibararikiye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye kuko twe twahaye ivyizere kubaza kuba bahari ku munota wa nyuma, amatelefone yabo ntiyarimo. Murashobora kubandanya ariko mugira ico muvuga kuvyerekeye ingingo yuko ari ibibanza bimwe bimwe bitemerewe ko ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu imoto bajaj ariyo tukutuku n'amakinga bigera ko bishika ko mu gisagara ca Bujumbura mushobora kubicisha kuri Facebook yacu VOA radio yacu muja ahanditse buno butumwa twashizemo tubahamagarira gukurikirana kino kiganiro. Tushimira abatereye ivyumviro vyabo haba muri mu majwi haba no mu nyandiko kuri Facebook. Dushimire cyane nabagize uruhara bose ngo kino kiganiro gishoboke. Muri bo vy'umwihariko ni Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Diane Nahazwe nabategure no ngenda bashikiriza muri sanga y'ino munsi. Ndayifurize kwandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose mugire weekend nziza. Tubaza gusubira igice cy'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda makuru azobagezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.